Turabe igicapu cha gatatu. Uwo munsi nyene hari abayuda bari bavuye mu mpande zitandukanye. Bamaze kumva icyo gihinda baca bariruka kugira ngo barabe ibibaye ibyo ari byo. Bashitseyo bumva bigishwa bavuga mu zindi ndimi. Kandi abari bavuye mu moko yose baratangaye kuko bashobora kumva ijambo ry'Imana mu ndimi zabo. Mbega ntimwumva ko ari igitangaza? Abigishwa kuko bari buzuye mpemu yera barashobora kuvuga izindi ndimi bonye n'ubwabo batari basanzwe bazi. Abantu baraba abo bigishwa ingene bavuga nabo nyene barazazaniwe barayobegwa ivyo bintu iyo bija niyo biva. Bamwe baratwenga mbere batangura kuvuga yuko bigishwa baborewe. Petero umwe muri abo bigishwa arahaguruka arababarira ati, bamwe muri mwebwe mwiyumvira yuko twebwe tuborewe, ariko ivyo si vy'ukuri. Ibiriko birabahubwo vyamvugishijwe n'uwavugishwa n'Imana yitwa Yoweli kera cane. Yavuze yuko mu minsi y'iherezo Uhoraho azorungika mpwemu wiwe kubari n'umubiri bose, maze bagakora ibitangaza mu izina ryiwe. Kandi uzo kwambaza izina ry'Uhoraho wese azokizwa. Icyo muriko murabona rero n'ubushobozi bw'Imana buriko burakora ibitangaza. Mukwiye kwihana mukava mu byaha byanyu, hanyuma mukemera Yesu yuko ari umukiza wanyu kugira ngo muronke ubwo bushobozi. Arabaharira ibyaha byanyu, muronke ingabire ariyo mpwemu yera nk'uko natwe twayironse. Benshi muri abo barumvirije icyo Petero ababwira kandi bahisemwo kuba abigishwa ba Yesu. Nicyo gituma biswe abakristo kuva icyo gihe. Uyu munsi hari abantu benshi biyita abakristo ariko ntibakurikira neza by'ukuri umwami Yesu. Muri Matayo igice cindwi ku murongo wa 21 kugeza 23 hatubwira ngo, umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo, mwami mwami ntitwavugishwe n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Mugenzi wanje, mbega wewe uri umukristo ku izina gusa canke uri umwigishwa nyakuri wa Yesu Kristo?